Ugo rusasuma gwabaye kuva kuwa 25 z'ukwa gatanu gushika kuwa kabiri z'ukwa gatandatu mu mwaka uheze w'2023 gwakorewe ku mashure yose ubuyobozi n'ubugenduzi bw'indero n'amashure yo mu Burundi hamwe no mu bisata byose byegukira ubushikiranganje bw'indero. Ugo rusasuma gwatanguriye mu bakozi bo mu bushikiranganje bw'indero kuko aribwo bufise abakozi benshi mu Burundi bakaba bangana n'ibihumbi 86 n'amajana 552 75% by'abakozi bose bahembwa na leta y'u Burundi. Ikindi cyabitumye ni inkuru zaciye ku mbuga waniro zavuze ko abakozi bo mu bushikiranganje bw'indero bagera ku 46% baba bahembwa badakora. Mu kwezi kw'indwi guheze naho abakozi bababa 4,000 barahagarikiwe imishahara. Benshi mu bari bahagarikiwe imishahara wasanga arabahemberwa kuri konti imwe. Ico gihe abahagarikiwe imishahara barashitse mu bushikiranganje baratanga ibyo basabwe basanga bamwe n'ababikira abafurera canke abubakanye bahemberwa kuri konti imwe. Benshi muri abo bakozi barasubiye barahembwa ariko hakavugwa ko hari n'abandi bataratunganirizwa. Kubw'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero ubwo rusansuma ruheruka kuba rurabakuye kwiceyi.
Ahubwo twebwe ibihuha byari byaciye ku buhinga ngurukana bumenyi ntibyigeze buvuga 4,000 bwavuga 30,000 bwavuga 40,000 enseignants fictifs barakora ibiharuro fastidieux kugeza hamwe bavuga bati umunyamanyanga wa mbere muri kino gihugu n'umushikiranganji wa fonction publique n'umushikiranganji w'indero. Urumva babibegeka ko fonsi dufite une bande de ministres irresponsables.
Ubushikiranganji bw'abakozi ba leta ubw'indero n'ibiro by'umushikiranganji wa mbere bakoresheje abakozi bagera ku 5,593 muri urwo rusansuma. Bategereza rero guhinyuza ko koko abakozi 86,562 n'amajana 552 banditswe mu bushikiranganji bw'indero bari ku kivi. Mu gukora rusasuma ababijejwe bafadikanya n'abajejwe indero n'inyigisho mu ntara mu makomine no mu mashure bafadikanije nabo mu kigo gikoresha ubuhinga bwa none arico media box. Umukozi wo mu bushikiranganje bw'indero yategerezwa kwerekana karangamuntu n'ikarita yo kwivuriza ko akishura ibibazo akerekana ikete ryamuhaye akazi akavuga nimero yiwe ndangamukozi wa leta akongera hagafatwa ifoto. Ibyo byose byaraheza bikarungikwa muri media box ikigo gikoresha ubuhinga bwa none kugira ngo bibikwe mu buhinga bwa none. Ubwo rusasuma rero rwaragunduye ko hari abakozi bagera ku 5,503 batasanzwe ku kazi n'abandi bagera ku 695 batari ku mirimo yabo ku munsi wa rusasuma kumvo z'indwara ingendo canke batari hafi y'aho bakorera. Waserukiye ubushikiranganji bw'ikigega ca leta ati ico gikorwa kiradufashije cane kongereza amanota mu gihe ikigega CFMI kizoba kiriko kiragenzura ukugene dutunganya ubutunzi.
Avec le FMI, parmi les critères de performance du programme, Haribo était dans les premières idées de la fictive. Donc, on va tout dire à Bati, comment est-ce que Mouana et Mouhemba avaient un accord à Mouhemba, mon fils.
Ibyavuye muri urwo rusansuma bizofasha cyane mu gutunganya ibijyanye n'amafaranga akenerwa mu bikorwa bitandukanye by'ubushikiranganji bw'indero.
Izi donee zizofasha kugira ngo tubone lo personnel fictif, nuko bizadufasha bose kugira ngo hashobore kuba confrontation entre lo budget n'abafonctionnaire du secteur de l'education. Tuno munsi ibyo tuba dufise kugira ngo uwo muri minisiteri de finance arabizi, nuko muri direction kanaka direction générale ashobora kumenya abakozi bariyo ni bangahe ndega impacte budgétaire azoba angahe mwaka. Ibyo nazo twashobora kumenya, tubaza rero yuko bizadufasha kumenya kurapfunda lo budget na personnel fixe ha service hanyuma tukabona un budget ishobora kwikenera gutama turufagira ama planification n'amabihitizaso.
No na wigihumbi na majanatanu na batatu hubo bakoko arabahembwa badakora abari bitabye ibikorwa byo gushira ku mugaragaro ibyavuye mu matohoza ntibemeza ko bose arabakozi bahembwa badakora harabagirije ubushikiranganje bw'abakozi ba leta ko ari bwo busamara umukozi akaguma ahembwa yanditswe mu bushikiranganje bw'indero kandi yahawe yandi mabanga mu bundi bushikiranganje ariko akaguma yanditswe kandi ahembwa ku mahera y'ubushikiranganje bw'indero ico cyumvira gihuriye ko n'umushikiranganje w'abakozi ba leta
wasanze abantu benshi dedication abasinorita kwa yagowe kuko ministeri no muzizare mugabo kubera ni benshi kuri ministeri bagenda kugoma muri dedication rero bakuye abantu barisamaza bakura umuntu mugabo guhembwa bakaza muri dedication rimwe direkte muri aba mwatoye ko mutari dosasa ntarangi hose muzohava musanga bari kubakorera leta mugabo ndandoje sekitori.
Hari n'abarengeje imyaka yo kuja mu karuhuko k'izabukuru babandanya bahembwa. Uwo ngo uyu mugwi wakoze rusasuma aratanga karorero uwo nawe ntibamusanze ahakorera ariko abandanya ahembwa.
Uyu Jambo na Margarita matikeiwe ni aja muri BBCI Bujumbura numero de compte Yohano n'umushahara yibwa eye muratumuye gatoya
abandi n'abagihembwa bashobora kuba barapfuye canke barirukanywe ku kazi. Umuyobozi w'indero mu ikomine yaserukiye bagenzi we asaba ko ibyegeranyo batanga by'abatakiri mu kazi byoshirwa mu ngiro.
Turasaba ko umushikiranganje urangira ubushikiranganje bw'indero ko baho twameliora ukuntu umukozi iyo avuye mu kazi kumva zitandukanye duhane amakuru maze acava muri sisiteme z'abakomisha tekinike iri mushakareka gusohoka kuko n'uwo ubu tuvugana tubazanije mu makomine atandukanye hari aho tumaze kumenya ushobora gusanga umuntu amaze imyaka ibiri itatu yaritabye Imana cyanke yarabaye hambaye turakomeje tubyike kubera amakosa atandukanye mugabo tubazanije kumva yuko umushahara wiwe ugisohoka.
Iruhande yabo igihumbi n'amajanatanu na batatu hari abandi bakozi amajanatandatu na mirongo icenda na batanu batasanzwe ku kazi bivuye ko bari barungitswe gukorera kure y'aho batwagwa abari bakitswe n'amagara canke mu kiruhuko. Haravugwa kandi abakozi b'ubwo bushikiranganje boba bagumye bahembwa ariko barahunze kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu amahera yabo akaguma arungikwa ku makonte yabo kandi atawuyatora. Ibyo rero biravugwa imabayi muri Cibitoke aho hari abakozi posta yo muri iyo komine bari mu gasho bafunzwe bagirizwa ko bamaze kubona ko hari amakonte aguma ajaka amafaranga atawuyatora baciye bayiha mu nyuma baramenyekana barafatwa bakaba bagirizwa amafaranga agera ku miliyoni cumi na zitandatu. Uwo mugwi wagize rusasuma waragize kandi amakenga ku bakozi b'ubushikiranganje bw'indero bari ku kazi ariko batararonka inomero y'akazi. Abo nabo umuyobozi mukuru ajejwe w'abakozi ba leta yasiguye ko ari abakozi bashasha batararonka inomero ndangamukozi wa leta kandi batarahembwa. Harigaragaje kandi abakozi bahembwa batashoboye kubwira abaje kubasansuma inomero ndangamukozi wa leta. Abona b'uwo muyobozi mukuru yaseguye ko hari abakozi bahabwa iyo nimero ndangamukozi wa leta ntibabimenye ntibaniteho kumenya iyo nimero kuko kubwabo iyo bahembwe nta kindi kiba gisigaye. Kuri abo bakozi igihumbi n'amajana atanu na batatu bishoboka ko bahembwa badakora imishahara yabo igiye guhagarika kwa abarongoye amashirahamwe y'abakozi n'ubushikiranganje bw'indero bo bafise amakenga ko arabigisha bazohava bahagarikirwa imishahara kandi bari ku mirimo. Abo nabo umuyobozi mwishikira mu biro by'umushikiranganje wa mbere Hedatus Nyandwi General de Brigade mu gipolisi yarabahumurije atabazoba barahagarikiwe imishahara barafise uburenganzira bwo kwitwara.
Niyo yataka kugatijewe nitwa Nyandwi Minani mwangu efektif kati jewe ni kukazi tutoja kupata komisyon tuti komisyon uyo mungu mwangu shizema efektif ata efektif shemu mujana mwende mujani haa handa kukapa kwela mwumubone mwumujana vee social to service achashi nima mwunga tijewe ni kuri ekore primere yomu chenda juu ama hila tuzo ya hila nima toka tuzo imuwa tuchesu mutwara tukende mchenda juu tutimesero direkte uyo mungu ni kwa hawa chani si kwa hawa.
Kukiwezo chaba mweru sansu mayaba watari kukazi, datusi nyandu ati, nebo njene haratege kanywa haguhinyuza hamukiri ingo kitarenza meza tatu.
Na wawa andi, babo ya andi kukambo marape, kwa mazikona mweru sansu matukabu katoti, jewe kwa mama karo sansu, parisuke nani mweru pomedika. Atotatumi ya kwa mweru pomedika, harumu kozi wadeseye kukinanyama. Tuzatatumi ya tuto wakiti, dekatuche tujana kukinanyama, mweru deseye, le directeur communal de l'enseignement. Nous avons pour connaître ça, pour que les gens ne soient pas tous les gens qui ont été développés par la loi.
Umushikiranganji w'indero we yagize ati iyo rusansuma izodufasha kongereza bigisha amaherangana na miliyari 5 n'igice bahora bahembwa ku mwaka badakora bayikoreshe mu guhakazi abazohembwa bariko barakora. Umushikiranganji w'abakozi ba leta nawe asaba kugwa rusansuma rutomera nk'izindi ahatakarusho zazanye mu kubungabunga ubutunzi bwa leta.
Pourquoi en 2008, il y a eu un recensement, cette fois-ci biométrique. Il y a, on va vous dire, il y a un arrondi qui va intégrer le système d'information police. Parce que, il y a eu en 2008, au moment où il y a eu un recensement, il y a eu un recensement après les années 2015, des objectifs de l'Azabade, pour tout.
Kubijanye n'ibihano abahembwa habiri canke bahembwa badakora bohabwa General de Brigade Datus Nyandwi na Jumunwa.
Umuntu wewe yabaye transfer akaguma hembwa we uwo aho kuwo niyo byagenda gutya huko gucatuye arasaraka kandi uko waye transfer hariyo system de remuneration mugabo umuntu yabaye transfer akaguma muri mission ya ministere ya fonction publique ahubwo tuzaba dusanga ne circonstance agravante.
Mu bindi byasabwe muri iyo nama ni ukubijanye no gukurikirana abakozi byovanwa mu bushikiranganji bw'abakozi ba leta bugashikanwa mu ntara no mu makomine kuko byoroshe kumenya ko umukozi atakiri mu kazi kumviza icanke izindi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye we yama yagirije abo muri ubwo bushikiranganji ko batagomba gushira mu ngiro umugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none kumva yuko bakongatajwe no kunyuruza ubutunzi bwa leta. Umukuru w'igihugu ariko ingomba ntangure gukoresha ubwo buhinga.
Digitalization zo iheri wanje nce ndabashira mu bimuri uwanditse ikete nca ndaribona kwiri kete utagishura none si so go programa gusuka cuvuga utirimaze imisi ngano ku ruje nti cyayandika ndabwiza kuri ngaho ibintu dufisa amarogisiye bambe amarogisiye aruzuye amaserver aruzuye mugabo nta numwe ayazi ico cyoce basi twaze tukije ndaba muri nzobikora ariko.
Evariste Ndayishimiye yamenyesha ko agiye gushiraho itegeko rigenga ibijanye no gukoresha ubuhinga bwa none mu buzi bwa leta.
Ikindi abahinga bamaze kumbwira nuko haza lowa digitalization najyo lowa si digitalization ni prezo importa barimbwiye kubera iki nkabo batrisha mwavuze ntibija mu mpanuro bija mu bihano la lowa era siti trish tiwe pini lowa si digitalization nayo nyene mu byihutagira ngire ririmo ndaribone neza n'ibihano kuko sinari inzira content yaje ingere meze baramaze kumpa mashapitwe rero ndabigezeje kure amwimbira ko ndabigezeje kure je nikorera n'inumiya sivyo ndababwira nti je ndemera nkarara nicaye namwe muri ko mwinywera karengo.
Igikorwa nk'ico carabaye mu gisirikare cy'u Burundi hakaba hitezwe ko no mu bundi bushikiranganje haba rusasuma nkugo kugira ngo ntiyasubire kuba abakozi bahembwa badakora canke bagahembwa habiri.